라디오 이수지 아메리카. 라디오. 이수지 아메리카 리부기라 이 워싱턴 디스무 틀린 이키냐 루안다 쇼팅에서 모두 테자마트위 인다바하이 미리위 하노무리 스튜디오 가타노 무리쿠메나 디데니 용가보
아파타니지 난지 에르네스트 게즈디위 인다바라 무치지 칸딘바하이 이카즈 마쿠리아치
bavuganye ko bagiye muri competition cyangwa impanuro ko bakutwara neza ko bagiye mu ihiganwa bagaseruka igihugu bagaserifite igihugu n'ibyo twavuganye gusa nta bindi birenze ibyo
One Esperance Niyonzima umuyobozi w'ishure ryigenga Itelétique ry'Ibujumbura mu Burundi cyari cyarungitse abana babiri ku bana batandatu b'abarundi bazemiriye mu buheze i Washington DC muri America mu gihe bari mu mahiganwa y'utwuma dushobora gukora ibintu abantu bakora rya robotics Igitero cha bombe cy'umuyahuzi umutalibane cyahitanye abantu 35 abandi batari bake barakomereka ku murwa mukuru wa Afghanistan Kabul.
Naho umukuru wa Perezida Donald Trump Jared Kushner akanaba umwe mu bajyanama be ba hafi yiyemereye ko yabonanye n'abayobozi batandukanye b'igihugu cy'u Burusiya mu bihe bine bitandukanye gusa ahakana ko ntaho ibiganiro byabo bihuriye n'ibivugwa ku matora kwivanga ku Burusiya mu matora ya Amerika aheruka.
Isanamu ya mbere ya perezida w'igihugu cya Nigeria Muhammadu Buhari yashyizwe ahabona ku munsi w'Imana nyuma y'igihe kitari gito.
Muri Afurika kandi mu kwezi gutaha ibihugu bitatu bya Afurika biri mu Rwanda, Kenya ndetse na Angola biragira amatora y'umukuru w'ibihugu. Inzobere zikomeje kugereranya no kuvuga kuri aya matora nubwo ibihugu bitandukanye cyane mu mateka n'imiyoborere ndetse n'uburyo biteye.
Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turagaruka ko mu kanya mugume hafi na radio yanyu. Tutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Igitero cya bombe y'umuyahuzi w'umutalibane cyahitanye abantu 35 abandi batari bake barakomereka ku murwa mukuru w'igihugu cya Afghanistan Kabul. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe intwara yo hagati Najib Danish yemeje ayo makuru yasiguye ko uwo mwiyahuzi yasetse n'imodoka yuzuye amabombe iminibus yari yuzuye abakozi ba leta b'abasivili mu gice cyo mu burengero bw'umurwa mukuru. Abategetsi b'ibitaro biteze ko igitigiri cy'abapfuye n'abakomeretse cyiyongera. Umuvugizi w'ipolisi ku murwa mukuru Kabul yabwiye ijwi rya Amerika ko benshi mu bapfuye n'abakomeretse bakora mu gisata cyo gucukura ubutare n'ibitoro. Abatalibani bihutiye kwiyitirira icyo gitero cya bombe. Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani yiyamirije icyo gitero cyagizwe ku basivili. Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Amnesty International ryiyamirije icyo gitero cyagizwe ku basivili. Iryo shyirahamwe rivuga kwica ari icyaha cyo mu ngwano, risaba leta ya Afghanistan gukora uko ishoboye kose kugira ikingire abanyagihugu.
Umukwe wa Perezida Donald Trump Jared Kushner akanaba umwe mu bajyanama biba hafi yiyemereye ko yabonanye n'abayobozi batandukanye b'igihugu cy'u Burusiya mu bihe bine bitandukanye gusa ahakana ko ntaho ibiganiro byabo bihuriye n'ibivugwa mu kwivanga ku Burusiya mu matora ya Amerika aheruka. Kushner yashyize hanze urwandiko rw'impapuro 11 kuri uyu wa mbere mbere yuko yitaba komisiyo y'ubutasi ya Sena ya Amerika n'indi iteganijwe ejo kuwa kabiri imbere ya komisiyo y'ubutasi y'abadepite. Arabazwa ku ruhare cyangwa ibyo yabazi kuri iki kibazo cy'u Burusiya. Kushner avuga ko izo nyandiko zigaragaza ko yavuganaga n'abayobozi b'u Burusiya ko ariko ntaho bihuriye n'amatora. Atanga urugero rw'ibiganiro yagiranye na ambasaderi Sergei Kislyak ko baganiraga ku mubano w'ibihugu byombi, agahakana ibivugwa ko bakomeje kujya bagirana ibiganiro byihariye kuri telefone. Kuri wa kabiri nibwo komisiyo y'ubutasi y'abadepite ya Amerika izamuhata ibibazo ikanakurikirana ibiganiro yagiye agirana n'abarusiya kuva mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize. Ibi bibaye nyuma yuko Perezida Donald Trump yanditse kuri Twitter ko ibi birego by'u Burusiya bitesha umurongo ubuyobozi bwe.
Naho mu karere ka Afurika, isanamu ya mbere ya Perezida w'igihugu cya Nigeria Muhammadu Buhari yashyizwe ahabona ku munsi w'Imana. ivyo inyuma y'ikiringo c'imisi 78 kuva giye kwivuza mu gihe c'ubwongereza sanamu yamwerekanye ari karamwenyura mu gihe ari kafungura mu nama I Londres n'abahura matari n'intara zigize igihugu bari baje bava muri Nigeria muhanuzi wa Perezida Buhari Femi Adesina yashize iyo sanamu ku rubuga Facebook n'ivyavuye mu nama yabaye ku munsi w'Imana amenyesha ko Perezida Buhari yarafise akamwemwe mu biganiro yagiranye n'abahura matari b'intara zigize Nigeria inama yamaze kiringo kirenga isaha nta makuru yigenga yemeje ko iyo sanamu ari ukuri Perezida Buhari amaze hafi y'imyaka imisi muri Ntunga 128 ari hanze y'igihugu yagiye kwivuza mu Bwongereza ivyo byatumye haba urukurukuru mu gihugu ku byerekeye amagara yiwe yamara umuhanuzi wiwe Femi Adesina avuga ko abanyanigeria bakwiye kutagira impungenge yatangaza ko Perezida Buhari azotahuka mu gihugu ciwe buno nyene inyuma y'uko abaganga bayumuhereye uburenganzira
Urakoze Fidel la dijwi ya Amerika niyo mukomeje gukurikira hano muri Amerika kandi kuri uyu wa mbere James Matthew Bradley Jr. umushoferi kamyo w'imyaka 60 y'amavuko yahamijwe ibyaha byo gucuruza no gutwara abantu mu buryo butemewe n'amategeko bwanahitanye abagera ku 10 urubanza rwabiraga mu mujyi wa San Antonio muri leta ya Texas ejo hashize nibwo uyu Bradley Jr. polisi yamusanganaga abantu 8 bafungiranye mu gikamyo yaratwaye ubwo yaraparitse imbere y'iguriro ryitwa Walmart. Aba bantu bose bari bahwereye kubera kubura umwuka ndetse babiri muri bo bahise bitaba Imana abandi bajyanwa mu bitaro ariko kugeza ubu bararembye bikomeye. Gusaba amazi yo kunywa kumwe mu bari bafungiranye muri ikamyo niko kwabaye imbarutso yo gutuma polisi isaka iyi modoka isangamo abantu babiri bamaze kwitaba Imana ndetse n'abandi bana b'abahungu bakiri bato. Uhagarariye urwego rw'abinjira n'abasohoka Thomas Homan yavuze ko iki ari ikigaragaza ko ubucuruzi bw'abantu bugomba gukurikiranwa cyane kandi bugahanwa n'amategeko. Ubucuruzi bwo gutwara abantu mu buryo butemewe n'amategeko bureze cyane mu bice bya Amerika bihana imbibi n'igihugu cya Mexique.
Radio Jwi d'Amerika I Washington DC tubandanize ku nkuru yindi yerekeye Nigeria abantu bane bapfuye mu bitero by'amabombe by'abiyahuzi byabereye mu ikambi y'abatayizabo kubera intambara mu buraruko bushibuseruko bwa Nigeria Abdul Kadir Ibrahim wo mu kigo cy'igihugu kijeje gutabara tangaje ko ivyo bitero by'amabombe byabaye ku munsi w'Imana hanze y'umugwa mukuru w'intara ya Borno Maiduguri avuga ko abiyahuzi babiri baturikije amabombe bari bafise mu ikambi y'abavuye muzabo igitegeri cy'abapfuye gushika ubu n'abantu bane umurwi w'intagondwa z'abayisilamu Boko Haram utera ukoresha kurushiza ibitero by'abiyahuzi bimaze guhitana abantu barenga 200,000 abandi barenga miliyoni 2,600,000 barava muzabo umusirikare mukuru mu gihugu cya Nigeria Lieutenant Colonel Tuku Buratai yategetse inteko za leta kuba zafasha umuyobozi w'umugwi Boko Haram Abubakar Shekau ari muzima canke yapfuye mu kiringo c'imisi 40 abategetse ba Nigeria baratangaje inshuro zitarike nke ko Shekau yapfuye yamana yaraserutse nyuma yaho mu butumwa yashikirije kuri video
Radio Ijwi rya Amerika mu kwezi kumwe ibihugu bitatu bya Afrika biri mu Rwanda, Kenya, Angola ndetse na Angola biragira amatora y'abakuru b'ibihugu. Inzobere zikomeje kugereranya no kuvuga kuri aya matora nubwo ibihugu bitandukanye cyane cyane mu mateka, imiyoborere ndetse n'imiterere. Igihugu kizabimburira ibindi ni u Rwanda gifite amatora tariki ya 3 n'iya 4 z'ukwezi kwa 8 inzobere Mariti Mutiga wo mu ihuriro mpuzamahanga ryiga ku makimbirane yemeza ko nta gutungurana na guke kuzagaragara mu matora azaba mu Rwanda kuko Paul Kagame ari uzongera gutorwa kuyobora iki gihugu tariki ya 8 uku kwezi kandi Perezida Uhuru Kenyatta ndetse na Raila Odinga nabo bazaba bahatanira kuyobora igihugu cya Kenya kugeza ubu umuryango w'umwe bw'Iburayi wanze kohereza indorerezi mu Rwanda ariko uhitamo kohereza abarenga 100 mu gihugu cya Kenya igihugu cyabayemo amatora mu mwaka w'2007 Raila Odinga ubwo yatsindwaga aya matora hakaba harabaye imvururu zahitanye abantu basaga 1,000 Mutiga avuga ko amatora y'uyu mwaka ari igipimo cyiza kuri demokarasi ihamye kuri iki gihugu. Angola niyo izasoza ukwezi kwa 8 amatora atazagaragaramo Perezida Joseph José Eduardo dos Santos kuva mu myaka 38 ishize inzobere ivuga ko hazaba igitutu kuri iki gihugu nyuma y'amatora igihe uzaba yatowe azaba agaragariza abaturage politike y'imiyoborere myiza y'iki gihugu.
Radio Ijwi ry'Amerika mubandanya kudukurikirana mu biganiro byacu tubashikiriza mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC.
Amakuru yacu yo mu karere reka tuyahereye mu Rwanda. Nyuma y'iminsi itatu Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu isohoye amabwiriza asaba abayobozi b'inzego z'ibanze gufata kimwe abakandida bose. Bamwe mu bakandida bagaragazaga guhutazwa babwira Ijwi ry'Amerika ko ubu ubuzima bwo kwiyamamaza bwaboroheye. Ibindi kuri inkuru twumve umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi.
Amabwiriza yasohowe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kuwa kane w'icyumweru gishize yasabaga abayobozi b'inzego z'ibanze kwakira abakandida bose kimwe kandi mu buryo bungana. Kuva hasohokeye umukandida w'ishyaka rya demokarasi no kurengera ibidukikije Frank Habineza n'umukandida w'igenga Mpayimana Philippe babwira Ijwi ry'Amerika ko ubuzima bwo kwiyamamaza burimo kugenda neza muri iki gihe.
Twagiye Nyamagabe tubona ubuyobozi bwose ntabwo babuje abaturage kuza, abaturage baraje ko mbere bose twajyaga ahantu ugasanga abayobozi babuje abantu kuza arimiduka yabaye. Ubu twagiye ubwo Nyamagabe abyagiye neza, twabonye abantu barenze hafi 300. Twagiye na Nyanza kandi Nyanza bajya bavuga ko abantu baho batoroshe ariko baraje benshi, abantu barenze 1000 buri Nyanza cyari gitangaza. Mu by'ukuri ubonye imibare yacu yagiye izamuka cyane. Twari tubizi ko inzego z'ibanze bamwe mu bayobozi bazo babuzaga abantu kuza kandi se bagashaho n'abantu babakumira mu mihanda n'ababakanga byatubayeho na Nyamasheke. Abantu babagaya ku muhanda babuza kumanuka mu kibuga hasi.
Frank Habineza yakomeje avuga ko imibare y'abantu babakurikira ku mabwiriza ya Minaroke yasohoka ubu yikubye inshuro zirenga enye. Umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije yemeza ko iki cyemezo cya Minaroke cyabashimishije cyane.
Twarishimye kuvuga ngo umuntu niba akoze amakosa agomba guhanwa, kuko twese turi abakandida twemewe n'amategeko, tuzayobora igihugu cy'abanyarwanda bose. Uwo muntu tubangamira abarimo kuvuga nk'aho ashyigikiye ko abaho umukandida umwe, kandi itegeko ryaremeye ko amatora azaba abakandida benshi cyane.
Imirimo yanyu unavuga ngo yahinduye isura ugereranyije n'uko mbere mwakoraga?
Rwose kino cy'umweru tukirangije neza, kino twarangije twakirangije neza. Butirizeye ko n'uyu munsi tujye mu Bugesera ko birabe byiza. Turizeye
Philippe Mpayimana umukandida wigenga nawe avuga ko amabwiriza yabazaniye impinduka mu bikorwa barimo byo kwiyamamaza. Twavuganye nawe ku murongo wa telefone yigendanwa agiye mu bikorwa byo kwiyamamaza.
Hanyuma yarabaye ibihaye koko kugera mu murenge cyangwa mu karere ahantu ukabonana n'abaturage, abaturage batari kumwe n'umuyobozi wabo biratandukanye no kuhagera ukabonana n'abaturage kandi n'umuyobozi wabo bahari. Uko biri kose n'igihe tuboneraho kwibutsa gushima umuco w'Abanyarwanda wo kwakira abashyitsi byonyine bituma nta zimwe twitaga by'ubwoba bitakigira umwanya wo kubivuga.
Ubu noneho mufite icyizere muri iyi kampanyi? Nyuma y'amabwiriza ya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Polisi y'u Rwanda ifite muri yombi abayobozi batatu bakekagwaho kubangamira ibikorwa by'amatora barimo umuyobozi w'akarere ka Rubavu Sinamenye Jeremia yatawe muri yombi n'inzego za polisi azira kubangamira uburenganzira bw'abiyamamaza. Umuvugizi wa polisi avuga ko ibyo bikorwa byabaye mu karere ka Rubavu mu mirenge ya Nyamyumba na Kanama. Hagaragaye kandi abandi bayobozi babangamiye abakandida bo mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Busanze, n'abo mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rwimiyaga, ndetse no mu karere ka Kirehe mu murenge wa Gahara. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Theose Badege yabwira Ijwi ry'Amerika ko polisi ifite iminsi 5 kubifunza aba bayobozi, nyuma yayo ikaba izohereza dosiye mu bushinjacyaha. Uyu muvugizi avuga ko abafashwe mu bikorwa byo kubangamira abakandida baramutse bahamwe n'icyaha bahanishwa ingingo ya 558 ivugwa mu gitabo cy'amategeko hana y'u Rwanda. Iyo ngingo ivuga ko umuntu wese umanika amafoto, inyandiko cyangwa ukorera inama ahantu hatabigenewe ahanishwa igihano cy'ihazabu kuva ku mafaranga y'u Rwanda 100,000 kugeza ku 500,000. Iyi ngingo kandi ikomeza ivuga ko umuntu wese witwara nabi mu bikorwa byo kwiyamamaza atubahiriza ibindi biteganywa n'itegeko ryerekeranye n'amatora ahanishwa igifungo kuva ku mwaka umwe kugeza ku myaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva kuri 1,000,000 kugeza kuri 3,000,000 cyangwa se igihano kimwe muri ibyo. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Arakoze Assumpta Kaboyi twe tukiri mu Rwanda kandi umucamanza w'urukiko rw'ikirenga yategetse ubwanditsi bw'urukiko gusabira Bwana Mbarushimana undi mwunganizi uzamufasha kuburana mu bujurire bwe kuri bimwe mu byemezo byafashwe n'urukiko rukuru. Ni nyuma yuko Maître Laurent Bugabo wagombye kumwunganira yikuye mu rubanza ku mpamvu zitasobanuye. Eric Bagirubusa n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri mu Rwanda wadukurikirana iyi nkuru.
Bwana Emmanuel Mbarushimana yagaragaye mu cyumba kiburanisha mu rukiko rw'ikirenga ari mu muzankano y'iroziranga bagororwa n'inkweto z'umukara. Bwana Mbarushimana yari yiteguye kuburana ubujurire bw'ibyemezo umucamanza mu rukiko rukuru yagiye amufatira ntibimunyure mu rubanza buranamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu agahitamo kubijuririra. Yagaragaye afite amadosiye ari wenyine mu gihe byari byitezwe ko yagombye kuba yunganiwe na Maître Laurent Bugabo usanzwe atamwunganira mu rukiko rukuru. Byaje kugaragara ko Maître Bugabo adahari kandi ko yanditse ibaruwa yikura mu rubanza. Nta mpamvu zasobanuwe zigaragaza impamvu umunyamategeko Bugabo yanditse yikura mu rubanza rwa Mbarushimana. Ari kuregwa akavuga ko ari impamvu zizwi. Umucamanza mu rukiko rw'ikirenga yabwiye Mbarushimana ko impamvu Maître Bugabo yikuye mu rubanza zitagomba gusuzumwa n'urukiko. Yavuze ko urukiko rufata uwo munyamategeko nk'udahari nyine, ubundi ubwanditsi bw'urukiko rw'ikirenga bukandikira urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko, bumenyesha ko Mbarushimana akeneye undi munyamategeko uzamufasha kuburana ubujurire bwe mu rukiko rw'ikirenga. Nta byinshi Mbarushimana yavuze ku cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga uretse kubaza umucamanza niba urega ubwe yemereye guhitamo umunyamategeko yumva yazamwunganira mu gihe azaba aburana ubujurire bwe. Umucamanza yasubije Bwana Mbarushimana ko ibyo bitari mu nshingano z'urukiko. Yavuze ko ibyo byazaribwa n'ubwanditsi bukuru bw'urukiko rw'ikirenga. Kuva ubwo Mbarushimana yahise yaka uburenganzira asohoka mu cyumba cy'urukiko ajya gutegereza imodoka itwara imfungwa n'abagororwa kugira ngo imusubize mu buroko. Ku murongo wa telefone ngendanwa Ijwi ry'Amerika yahamagaye Maître Laurent Bugabo wagombaga kunganira Mbarushimana igamije kumenya impamvu yikuye mu rubanza. Mu nshuro zose twamuhamagaye telefone ye ntiyadukundiye. Ubusanzwe mu rukiko rukuru Mbarushimana buranirwa n'abanyamategeko Maître Jean-Claude Shoshi Bizimana na mugenzi we Maître Christophe Twagirayezu. Aba bombi bafatwa nk'abahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwe kuko Mbarushimana ntabemera. Bwana Emmanuel Mbarushimana w'imyaka 55 y'amavuko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu. N'ibyaha ubushinjacyaha bumurega ko yakoreye mu cyahoze ari komine Muganza hari muri prefegitura ya Butare mu 1994 ubu ni mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Aho urubanza rugeze mu rukiko rukuru Mbarushimana yarangije kwiregura ku byaha byose aburana n'ubushinjacyaha. Umucamanza Bwana Antoine Muhima mu rukiko rukuru arumva icyo abahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa Mbarushimana bavuga mu myanzuro ya nyuma ku birego ubushinjacyaha bumurega. Mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka nibwo ubushinjacyaha bwasabye umucamanza kuzahamya Mbarushimana ibyaha byose bumurega uko ari bitanu maze akazamuhanisha igihano cy'igifungo cya burundu cyo guhera mu buroko. N'urubanza byumvikana ko rugana ku musozo mu rukiko rukuru nubwo ataragira icyo avuga ku busabe bw'ubushinjacyaha ibyaha byose bumurega Mbarushimana aho ari umugenzuzi w'amashuri abanza mu cyahoze ari komine Muganza arabihakana. Urubanza rumaze imyaka itatu rutangiye kuburanishwa mu mizi. Mbarushimana yageze mu Rwanda avuye mu gihugu cya Denmark mu mwaka ushize wa 2014 niba nta gihindutse. Iburanisha ry'uru rubanza mu rukiko rw'ikirenga rizasubukurwa ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2017. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Mu Burundi igikorwa kiriko kirakogwa mu ntara zitandukanye zo mu gihugu cyo gukura abigisha ku mashuri basanzwe ko bakajanwa ku yandi abatari bake ntibagishima abo mashuri y'intango yo mu ntara ya Muramvya ari nabo begwa n'icyo gikorwa bari mu marira kuko batagiraho bashikiriza ingorane bafise. Diane Ndonse ari mu ntara ya Muramvya niyo nkuru adufiti.
Kumbi kibazo huko n'ibanguro byo tujabana no kuyasara gushasha kuziko bazamenyera aho hantu. Ikibazo gikomeye cyane, umushahara duhembwa nabo murawuzi twabuma kredi kugira dushobore kubaho. Mbaga itago zizira kurondera ubundi buzima gushasha ni ikibazo gikomeye cyane. Umva rero nk'ubu n'uburwa kuko nawe uri ko buraba siho turi nacyo uri ko buratumarira.
Uyu ni umwe mu bigisha bo mu mashuri y'intango yo muri komine Muramvya bavuga ko bafise ingorane zituma badakwiye kwimugwa aho bahora bakorera nubwo bataramenya aho bazorungikwa. Ahanini bavuga izijyanye n'amagara make hamwe n'izo kutabana nabo bubakanye kugira ngo bakurikirane ibyo mu muryango. uyatangura avuga arizwa nuko uwo bubakanye afunzwe akabari wasigaye aravye ivyo mu rugo
ari kibazo huko twibara ngo byo tubano no kuyasara gushasha kuzi ko bazamenyeraho abantu ikibazo ikomeye cyane umushahara duhembwa na murawuzi twa makredi mugira dushobore kubaho mbaga ntago zubira kurondera ubundi buzima gushasha ikibazo gikomeye cyane umva rero nk'ubu n'ubu burwo uko nawe uri ko buraba siho turi nacyo uri ko buratumarira
umva ngo tanga kuri iri shuri ubu gushikisa ntituzi iyo tuzoje twumva ngo tuzoje mu yandi ma province twari twizwa ko turi hafi y'umuryango wacu abagabo bacu siho bari umugabo watari hari niwe waca witwa kuri responsable mu nzu
abana ntibashobora kuba bari hamwe kandi n'umugabo ntituri kumwe n'umusoda nk'ubu uyatsinze niyo bazonjana bazogumana nande ko turi kumwe n'abana gusa
harabigisha bavuga ko iki gikorwa cyo kwimura uko gikozwe bama bacisangamwo abo nabo bavuga ko bama mu ngorane kurusha Girimana Claudette umwe muri bo avuga ko uburyo bwo kwama yiyunguruza bumugora kuronka
cyewe nashitse ngaha aha kuri muramvya ya mbere 2009 hanyuma haca haza ro deploiement ya 2011 ncanja ikavumo kavumo sinahakoze bace bashira ku kibogoye ishuri ritari ryo mu kibogoye canda hakora hanyuma ro deploiement bace badukurayo cha turagaruka ngaha
mbega ni nko ku birometero bingana gute ngaho ikavumo
30 birenga kubera ucibugara mu gaca manuka hama ngarutse ngaha bakoze umwaka umwe Demiri Kenze bacanja mu isombo mu vakase ziheze ncanja buruhukiro iro depo migarutse nayo nabasuye kunjana nguma ndi muri iro depo masinzi gituma nkubu uyatsinzi niyo bazonjana itike byose bako bingoye
abakenyezi bahurikiye mu mashira hamwe basaba ko aba bakenyezi bakuye kumvirizwa amazi atararenga inkombe Nizigimana Ansira aserukira ishyirahamwe dushire hamwe mu ntara ya Muramvya
erega kugira ngo ibintu bigende neza hateza kuba ibiganiro uko kumviriza ntikwabayeho ariko turacafise icizere twiyumvira yuko abariko bararira bazohaba bumvirizwa hama rero abafata ingingo niho bari bafata ingingo bumviriza amarira yabo bakenyezi abakenyezi bariko bararira ntibabona yo bacira nayo bamira ntibabona ko ibyo bikorwa zohava babikora kandi babikunda cyane abakenyezi n'abarezi barera neza abana mugabo bari mu bihe bigoye cyane turizerero yuko leta izobiraba ababijejwe bazobiraba kugira ngo babumvirize igihe kiracariho murabona ubuturi mu buruhuko kugira ntihagire icononekara bayore batarasesa
tumenyeshe ko bimwe mu rufatiro mu kwimura bigisha nuko baba badakwije imyaka 50 y'amavuko kandi bakagira n'uburambe buke kuri iryo shure abayirenza basigara kuri ayo mashure bavuga ko nabo kubw'ingwara zibabangamira ataco bazoshikako mu byo bategerezwa gukora byongeye bavuga ko n'imyaka ibaremereye uyafise imyaka 62
mufite kuri abo nyene bana bakiri bato cyenda bitabana kuko ku myaka afise n'abana kurikiye kuko harimo nabo nigishije abo none ko ari bo bari bagifise ingufu twebwe bakadumutse nyene bo bayabaye tukabakosorera amakaye tukagira gute nivyo ari tugezemo none urumva ubu barabatwaye mu byukuri ntabyo tuzoshobora ku bwanjye mvuga nti ntibise twebwe n'abana babo barabihisha abana b'igihugu barapfuye ntacyo bazovamo ntacyo tuzotanga ubumenyi twari tubufise ibyo gutanga twari tubifise ariko ingufu ntazo tugira
izi ngorane ziri mu gukura bigisha mu mashure basanzwe ko bagatwagwa ahandi zifise ingaruka no ku mashure bavuye ko ibyo tuzogaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma mu ntara ya Muramvya Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Radio ya Amerika Washington DC inyuma y'aho abana batandatu b'abarundi bazimiriye mu ndwi iheze muri Washington muri Amerika mu gihe bari mu mahiganwa ya robotics bamwe mu bayobozi b'amashure bahora bigira ko bemeza ko abo bana tambungenge z'umutekano wabo bigeze bashikiriza imbere y'uko bava mu Burundi ijwi rya Amerika ryabajije umuyobozi w'ishure ryigenga Iteletik ryarungitse abana babiri kuri abo bana batandatu umuyobozi wa Iteletik yibaza ko abo bana bashimye kuguma muri Amerika kugira barondere ubuzima muri ico gihugu nkuko abarundi batari bake bakunze kuguma mu bihugu biteye imbere inyuma yuko bagiye muri ivyo bihugu Esperance niyo nzima iri kuri micro na mugenzi wacu Eroje Wirikaneza tangura atubwira abanyeshure bavuye kwishure arongoye abaribo
abana biga ngaha yari witwa Ingabire Donsham na Irakoze Richard yari muri commune informatique de telecommunication bose niyo bari mu gisata cha informatique telecommunication bose no vuga ngo duhombye ariko kandi turahombye ko abana babiri bavuye ngaha harimo abana b'incabwenge cyane twifuza ko babandanya bakigishura bagaheza mugabo ko niba ba bacabwe kuguma hiyo nabo barafite imvo zabibatumye twebwe byose n'amahoro kuri twebwe sishure ryarungitse abana mugabo bene projet badusabye ko twabaha bakandida tubaha bakandida babiri turavye ubushobozi bafise ukuvuga ko abanyeshuri ntibaserukishure bagiye nk'abakandida bibo
abana bari mu bandi baraganira mwebwe hakanyanga yende mwamwarumvise nk'abagenzi babo bashaka kubabwira bati baratubwiye ko barafite umugambi wo kuzuha bagumaye
ya nta bandi babitubariye mu kuvuganya n'ababyeyi batubarira ko bamaze gushikayo hari ababariye ko ushaka kutagaruka
mugabo ntibigeze bacira amate bakiraha ngo babwiye n'abagenzi babo
oya ntabyo bavuze
hanyuma abana mwebwe bamaze kugenda n'imbere ko bagenda mwaravuganye ibijyanye n'urugendo rwabo
twaravuganye twavuganye ko bagiye muri competition so bahe impanuro ko bakwitwara neza ko bagiye mwihiganwa bagaserukira igihugu bagaterifiteka igihugu nibyo twavuganye gusa nta bindi birenze ibyo
amakuru yuko abana batabonetse mwarayamenye namwe nk'abandi canke
ego twarayamenye
mwayamenye ryari
mwijoro baheza competition hari tariki 18 z'ukwindwi uwabatwaye userukira umugwi yaradutelefoni yatubarira ko abana yababuze bagiye baheje gukina tasubiye kubabona
hanyuma
nyine nta kindi twari gukora twarindiriye hari mwijoro twarindiriye buraca hanyuma twabonanye n'ababyeyi turababaza batubwira ko nabo nyene babyumvise
mbega ababyeyi nkabonye bafite impungenge
uraba ntazo bafise nta mpungenge bari bafise
namwe nk'abarezi mwagize impungenge kumva abana batako aho bari bari kibanza batakibonetsemo
impungenge ntawereka kuzigira mugabo maze kuvugana n'ababyeyi kumva ko nta mpungenge bafise nawe ucurema
muri make mwebwe nta mutima uhagaze mufise kugera uyu munsi
none ababyeyi bakubwiye ko nta mutima uhagaze bafise ko wewe umutima uhagarara gute
nk'abarezi mwokwifuje ko ubumenyi babugarukana mu Burundi
ehego twobyifuza ko babugarukana kuko urabona ni ibintu bari bwa mbere mu gihugu byari kuba byiza bafashije abandi bana bakabigisha muganaho bacaguye kuguma yo barafise imvo zabibatumye ibyo ntaho bivuga cyane
nkamwe bwe nk'abarezi nk'abana bagiye kwiga ubumenyi ndetse s'abana gusa n'abandi bantu bakoze bagiye kwiga ubumenyi hari kimwe bita fuite ndetse kuva mu Gifaransa tubonye abarundi bakunda kugumanza ubumenyi bize bakaca baguma mu bihugu byo hanze mubona iki kintu kidatuma hari ibintu bidindira mu by'iterambere ry'igihugu
abana mvuze kubyerekeye abana baracari bato byo nibaza ko bashobora kubananya ababyiga bo byiga kuko aho bagiye ni ku isoko ryabyo numva atantambamiyo haba ahubwo byari bikwiye ko babarondera amashuri meza bakabibandanya hama kazogaruka bafise ubumenyi bukwiye bwo gufasha abandi
aba bana hari umuntu agira ati uwo yari yatanguje umugambi ashobora kugira ishavu agahagarika umugambi wo kubandanya ibi byo kugerageza ibijyanye na robotique mwumva kubera aba bana bake bazimira mwumva iyo bafite ukuri
biragoye kuvuga ko bafite ukuri bana nawe nyene ico yumvira mugabo nibaza ko umugambo tuhagera kwa abana basigaye hariya kubera hariho nabandi basigaye ngaha bari babyigiye hamwe bashobora gufasha abandi kandi nabaje bagiye harya bobaha uburyo bwo kwiga bakabibandanya hariya nyene bwo bagira kamaro gusumba ubu bakazogaruka babimenyera neza kubyo bashaka kwigisha abandi nibyo babibereye guhagarika umugambi kuko bwa rugambere ubaye mu Burundi kandi abana barabyifashemo neza bisigura ngo naho bobandanya twonka nabandi bubona nabandi babana bashobora kuvyiga kandi bakabishobora guhagarika umugambi rero nibaza ko atereye umuti twobandanya bakarondera abandi bana gutyo umugambi ukabandanya
hanyuma twumvise ko babiri muri bo baba baraja butu mupaka wa Canada kandi bavuga ko bagiye batinya kubw'imbo z'umutekano bakumutekano wabo hano udakwiye mwebwe hari ico babari bamaze kubibabwira ko ijanye n'umutekano wabo batinya
je ibyo ntavyo bambariye mbwa kandi sino kwemeza ko bavuze ko batinya kubera umutekano wabo nta cemezo ndabifitiye narumvise ko bagiye mbwa ibyo bavuze ntavyo no banzi sino byemeza kandi nta n'umutekano uvuga ngo ntukwiriye kumbe baba bafite izindi mbozo kururondera ubuzima urabona umuntu wese arondera ibyiza kandi abarundi bari hanze sisi ubonye ne nabandi baragenda n'abakozi ba leta baragenda umuntu wese arondera ahantu bo baharakarusha sinibaza ko rero bavuze ko ari imbozo umutekano ko nta mutekano wabo uhungabanye ngira bashatse aho bari akarusha gusumba mu Burundi
murakoze
yakoze na
ato bamenyesha ko turi ko tubandanya kurondera ababyeyi babo bana kugira bagirire ico bavuze kwizingimangana ryabo amakuru n'ibiganiro twa tofite kuri isa kuri radio ya America ntiho bigarukiye dushimye engineer adufashije mu buhinga bw'ivyuma na Innocent Kimenya shiza hamwe ibiganiro kuri mikoro mari 10 na Fidel Niyonga
na Ernest Tugeziwe ndabashimiye kandi mbifuza komeza kuryorwa na gahunda radio ya America yabateguriye.